iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ingwara, hari nayo ikiza cyerekana ibihara biva ku nkende, icyo bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende cyangwa mu Cyongereza monkey pox. Abatabira kero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri Sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonose iyo ngwara adufashe kumenya byinshi kuri iyo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza cingwara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane urukoba uruhu kandi yandukira. Mu kiganiro rero muri Sanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkemas Sentiwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara cha Bujumbura, akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ngwara. Muganga Berkemas, ikaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Eko murakoze cyane kumikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri ingwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iminsi nyine twagiye turumva kubijanye n'iyi ngwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabuka mbibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Tuyishima araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse icyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasomwe kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya saa 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo bari babitubwira kuko iyo byaje batukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ibicarirwa.
Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo y'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi nta makuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntabwo ari neza ikintu nzi cyabaye muri Congo ni Ebola. Niyo nzi icyo cyakugiyemoka kongerana ntabwo mbese.
Ntacyo nari nkumva. Keretse Ebola na Covid na bindi.
Bishoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyeho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'aba babimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya
nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakuru ubucuruzi bwambukiranya imipaka
tugire inga bagire n'inama baduhe n'ingamba zo kugirute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru
ibyo ngibyo nge ntago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize ubwo ushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyangwa twako nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi gusa uyu muyobozi avuga ko abari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
kizakurikiraho nuko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ibimenyetso kugira ngo bamugeze kwa muganga ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umuntu yari afite ikibazo icyo bakora
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu winjiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende mugabane wa Afurika niho hamaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
rakoze cyane gwe twishimiye dushikirije inkuru ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeze ico kiza c'ingwara y'ibihara by'inkende Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko vyagaragajwe n'ibipimo vyakozwe ku bagwayi batatu kwigenekerezo ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde indwara reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo
abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara ya karanda hayitwa ibihara by'inkende babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura undi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rirare umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza ataha umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo no yifashe neza kandi ko nababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye igishu z'ibipimo byemeje yo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganje Lidwine Baradahana ashikiriza kwiyo duara ifata abantu n'ibikoko kandi kwifisa ibimenyetso byihariye
ubushuhe bw'umurengera kumene ku mutwe kubabara mu muhogo gucika intege amasumbi kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumeneka mwamazi iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero mu maso mu nda mbere no mu bwonko
avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye
gukorakorana ko mu buryo ubwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa ibisaswa ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda guhemeranira ko canke gukororanira ko
kubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura
ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo by'indwara yakaranda ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda
muri iryo tangazo nyene muganga Redwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura
ivyoroshe kugira isuku gukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracika ruga ku bwinshi usigaye ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe
kandi ubuzima barundi basigaye babaye n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose n'amakarate atahora abura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine
ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikena ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu
bagiye kwimuruza n'ibindi minoroshe n'ibyoroshe aho bashaka kuba baragiranye contact nabo bandi no kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru no kuvuga baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya umva n'abahura bose mu rugenda baranduza byose
Kerefungiro mugwaye ngene yokwirukanga kwa muganga naho hongira ho bavuga ati turiketse wafashwe ngene yacho kwa muganga ngene bumushikanaye ikibazo n'ukuri gihambaye ikibazo gihambaye abatutwara byo guhagurukira bagashire neza y'abantu n'abarenze muri bantu bo bato batimbere
iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aho kwigenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwe igeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana nkuko byamenyeshejwe na Venera Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherere byinshi ku mubiri afise ubushuhe bwinshi n'inkorora mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka Redwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo byerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende Cherive Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
arakoze cyane Cherive Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije tugaruke rero ku mutumire wacu akaba ari muganga Berkimas Nihebuwayo mu gihugu c'u Burundi muganga twongiye kugushimira gufata akanya kuganira natwe izi nkuru mwumvise haba mu Rwanda mu Burundi eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho ingwara izwi cyane twumvise yuko ari dukwiye kubifata nk'ama kuko amakuru yerekeye iyi ngwara arakeneye kumenyekana cyane cyane ko twumvise ko hari n'abataranayimenya muri utwo turere twa Kongo twa hafi ya Kongo aho iriko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze turumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100 barenga mbega muganga iyi ngwara ibyo tumaze kumenya kuri yo bijanye n'inge niteye ni ingwara imeze gute muri rusange
iyi ngwara yakaranda kibihara bipfa ku nkende ni ingwara itwegwa n'umugera nk'uko mwabivuze monkeypox mu Bwongereza akaba ari indwara yandukira cyane 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 yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze ku rwaye cyangwa urwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije mu shikiranganje w'amagara y'abantu cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umurwayi wabyo ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma biyanduza abantu nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi hari kandi turabye nko ngaha muri Congo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migera
none ga muganga bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kuyitiranya nayo byoba ari nk'ibihe kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu indwara z'urukoba murabona indwara nyinshi cyane zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo nize kwizitiranya ni nk'izi kugira ngo abantu bamenye ati ibimeze uku ijya yindi imeze kuriya
bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu Gifaransa izwi nka varicelle iterwa n'umugera witwa varicelle d'Hodgkin iyo nayo nyene umuntu aramba uruherehere isanzwe imenye ifata cyane abana bakiri bato akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya ariko uwe kenshi n'ahashuha ntashuha cyane ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu arama uruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutonya ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hamba bikaba binini bikavamo amazi nyuma bikavamo amashira ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi amasumbi abyimba ahantu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri hanyuma bikabikomeka n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40 hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenye ararushe cyane akagira ububabare ku mubiri akagira n'ibindi ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni biherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyene indwara z'urukushi ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende ibihara by'inkende biratandukanye cyane
birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye ego none twumvise yuko ariko harafatwa ingingo zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta nka mwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha ni nk'izihe
ego mu ngingo ziriko zirafatwa ahanini hariho ingingo zerekeye abarwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura mu bisanzwe urwaye yategerezwa gushaja ahantu aba ari ukwa wenyene icyo tuvuga mu gifaransa izorema hama akavugwa agakwirikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuri batandukanye biteguye kwakira abarwayi kugira ngo bace babafasha bave mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni ku mugwayi kubasigaye nabo bararondera ababanyi abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi y'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyene babafasha hakiri kare ntibanduza abandi ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya kumesura ibyambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze ko bataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko indwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwayi abafite indwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyangwa n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iminsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu kumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza buno nyine y'umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masumbi nariko ndavuga ibihe bikajya kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatanguye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atanguye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira kujya kwa muganga bakamupima basanze afise umucanwa tuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyine ziri mu ndwara zica nicyo gituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo baherondere ibyo bindi bimenyetso bihava bitutuma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyane tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashije cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kuvuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyane gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujyayo cyangwa akabona ibihere biza mu biganza cyangwa mu birenge ibyo ni ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'ingenzi
ama turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye ingwara zitandukanye za COVID amaso yimbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izingwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike canke ikintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
bivaza ko ubwo turiko turavitegereza mu gihe cya COVID nibyo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cy'indwara cya corona gitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cyane no gukwiragiza cyane iyi ndwara y'umugera y'ibihara by'inkende.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone, abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo, gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Serero mu Rwanda. Amahoro neza.
Amahoro cyane, meze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tumeze neza, turashima Imana.
Kibazo cyangwa icyiyumviro?
Ndabashimira cyane, mbere na mbere ndabashimira kuri iyo nsananyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ibijyanye n'amagara ya muntu. Mwine mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, byavuye kuki? Mwakunze kwigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byameze, ariko agenekereje mu byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, byaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Nihe bitandukanira, nihe rihurira? Ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero? Cyangwa se iyo ndwara nihe yatangiriye ku isi? Niyo yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara yandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye bitabibwiwe n'iki? Murakoze cyane,
turagushimiye Serero. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Serera avuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende, hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na COVID.
Ego murakoze. Mwisanzwe indwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwe n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 58 barapimye inkende zitari nke, basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe ni ukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse iy'inkende, ariho yavuye kubera ariho batanguye kutora mu ntende nuko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hamba zigaheza izo mbwa canke zigende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama COVID cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke iyo yo ni ku ruhu gusa.
Ego COVID nizo yarafatira mu bihimba byihemero mu ma mu mahaha mu bihaha ariko no kurukoba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibizo kurukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko ubwo yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yativuje hakiri kare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe y'imigera umugera w'indwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka gwirirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ibi ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda COVID gukaraba kureka gukoranako kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu agwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yajyanyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe nizo kuri COVID.
Reka kumvura uyu muganga duhindukire tuvuge gato ku bijanye n'ingene indwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha iyihe miti cyangwa muri ko muvura abagwayi gute iyo babituye.
Ego iyo abagwayi batwituye nibyo hariho ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni uraboneka ubwo tuyo ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo ubushuhe akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cyane cyane ku rukoba iyo ibijya biherezane bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza ibiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashirako ubundi bwo nuko hariho urucanco abagwayi urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago nabivuze rwahagaritswe muri imyaka ya 80 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu bashobora kubakingira canke n'uwagwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munyonyi w'ishuri rya Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo Iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza ati se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru mwamuyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu baba kuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari ukugira isuku koga kenshi no kwirinda contact n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na COVID tukayitsinda ntekereza ko niriya Imana nibidufashamo tuzayitsinda gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke gusa ntabwo byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi ariko ntekereza neza ko
iyi ndwara nk'ijwi rya Amerika mu mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga ni ukuri iteye inkeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda kuko iyi ndwara ni ubushita bw'inkende ntabwo byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda
ego ni byiza cyane ni byiza kwizera kandi ego
ego murakoze namwe ni Frederic Sarupongi wiga mu karere ka Rulindo umukunzi w'ijwi rya Amerika
turagushimye cyane
murakoze
Nibyo koko muganga ingwara irateye ubwoba abenshi cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye irateye ubwoba none muganga turumvise mu byo tubyiye ko bisa naho atamuti wayo hari ubuvuzi bwayo buhari ubu no gupfupfa haza imiti yo kuruhu kurukoba nta muti uraboneka ukwica umugeranyawo wo kunywa batanga canke urahari
ego nta muti novuga uhari utangwa kwica umugera hari iri kwiragerageza hari umuti witwa tecovivimate ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka umuti uri mwigeragezwa ubundi ariko ni ndwara mu isanzwe muri rusange nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runininya ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayirwaye ariko kandi n'indwara inyuma y'indwi zibiri ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi atakibazo ageze ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema bashobora gutakaza ubwenge hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso kurwara amaso hakajamo uyu mugera bakashobora no guhuma ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute mbere no gupfa bagashobora gupfa abashobora gupfa mu bihugu bimaze kugaragaramo cyane ku ijana bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'umugera ariko abaduca dusanga bari muri ba bandi nk'abana cyane cyane n'ibikariya cyane bashobora kugira indwara y'abakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru
Egore katwakire ubundi ni Rix umunywanyi w'ibyo bya Amerika muri Kenya amahoro neza
amahoro
uratwumva doze kwi Rix tukumve ikibazo cyangwa icyumviro
abumva amahese kabazo kubicaye n'icyo muganga la figuye ni hadatu hatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara ipfa kumpende kandi tuzi yuko kenshi ig'inkende zibana n'abantu mukabo twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye kontakte yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko amatumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe niyo ndwara ishobora kumuhitana mu kiringo kingana iki
birumvikana ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere muganga kumbure wokongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera hanyuma utubwire kubijanye n'ikiringo bigifata kugira ngo kumbure umuntu yitabe imana byamaze gukomera cyane
ego nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa hari inkende nyinshi zagwaye hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyu mugera w'ibihara by'inkende niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara hanyuma kubera inkende dushaka kuvana turazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripe zabaye dushaka gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata abantu kumbure iki kibazo shingene ni ryari umuntu indwara ishobora kwica umuntu bivana ariko ndasigura ko bivana n'ingene umurwayi wenyine ubwiwe abameze abahagaze nka malaria twazi ko ishobora kwirwara mugabo si twese si bose ica yica mugabo twazi ko ari abantu iyo bateze kwivuza baheza iheza ikabica indwara rero hariho abagwayi umurwayi ashobora kwirwara akayimarana ibimenyetso indwi zibiri zose hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagenda kwa muganga indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri hanyuma agaca ahajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemi igahava icimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga igashika kumbure mu mahaha icyo twita pinemoni mu gifaransa naho nyine ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa iyo yadoze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyine n'ikibazo nako ndavuga cingene ishobora gushika ku mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikarira cyane ari abo bantu bafise ibindi bibazo by'amagara nk'abafise amakanseri nk'abarwaye umugera wa sida cyangwa bafise izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igashica gusongera iside abo bantu nibo bari muri iyi mirwi bya biharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu imaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo baheza bagahitanwa n'indwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire uwundi bigira imana amahoro cyane bigira imana
amahoro
muraho neza
ego turashima ego ndetse n'abagabo gutera n'ikijyanye niyo ndwara y'ibihara bikomoka ku nkende ndanasaba yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka east africa community bubishyiramo ingufu kugira mu gukumira iyo ndwara kugira ngo birandagate mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubonerana indwara babiteye ubwoba cyane
urakoze
cyane
ego twizere Bigirimana ko akamo kawe kumvizwe n'abayobozi bakarere urakoze cyane tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimase mu Burundi muganga Berkimase ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo mu Rwanda no mu Burundi tumira mate turagaruka mu kanya muganga abandanye atubwira byinshi kumbure aratubwira n'impanuro kumbure abantu bofata ku bijyanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ndwara
ijya hirya ariko mata niki nkuhinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wowe ndabona ushaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagira yibeshya ku wundi Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rural.
Radijwi rya Amerika muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mugihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu cyongereza abatari bake rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane urukoba kandi ikandukira cane itarakwiragira mu kibano nivyo tuko turaganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'ingwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso byayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase ntihebu wayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Bekimase ntihebu wayo tugaruke tumve ko mbure hoba hariho imfungurwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga turacyari
ku kabazo no vuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twabiko bidufasha cyane gukingira umubiri n'umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo iryamirwe yose y'indya izo dufungura ushobora kubironka izo byose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo wundi bwobwo ntacu umuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kugwara iyo ndwara kiretse ko abantu bafungura inyama z'ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntiba ibidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ari izo nyama z'igikoko canduye akahije kandura uwo mugera
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ngwara za vuba zuko atakintu umuntu yofungura atakintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko basogukuru na basogukuruza banywa ibintu canke bakagiye ibintu bikabafasha mbenga ko bari kubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke nuko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sino bisiguru kuko izo mfungwa zidafasha izo umuntu ajya biramufasha ndetse nayo ndavuga ko umuntu aronse iyo migwi yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira intuze indwara izo arizo zose ariko icyo ntagomba kwinjiramo ni ukubwira abantu ngo niwanwa ibi niwagira niwagira iyi migigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama ubuvuzi bw'ikirundi barashobora kuba bafise icyo babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibita la medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda mufungura ibi singaburizi zitubafasha zibabuze kurwara indwara kanaka nicyo nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko tuhapfa gifatira abantu bigatuma kwikingira yibaza ko yikingiye kubera yariye cyangwa yanyoye ikintu bamurangiye mu bijyanye n'ibiterwa kama tuba dusanganwa dufite
hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarumasi mu mavuriro ubu unyereka arakoreshwa batubwiye ko hari imiti yo gushira ku ruhu yo bari nk'iyihe ubu muri komura hanura abantu gukoresha kumbure yaba ari yo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farumasi canke yo banza
ihari ijanye n'ingene umuntu yikingira irahari hari isanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa mavuriro irahari abagwayi canke abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro canke amafarmasi abegereye kuko sino janga ngo ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo byiza ukwitura amavuriro bakitura amafarmasi arawukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba ivyazobironka mugabo ari ugwaye kuvuga ko azo umuti bamwandikira wo gusiga canke wo koza ivyo bihere awuha awandikirwa n'umuganga arabire ingene abameze kuko bose nibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe.
Ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nibyo koko muganga niwe akwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi. Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane. Ego turaho namwe.
Kuvuga ngo ikibazo nabonye kuri ya ndwara y'igihugu bayita monkeypox nabonye ari indwara mbi cyane kubera ko nabonye itekwa yimbaga mu mubiri wose haza nk'ibibyimba bityo rero nkaba nk'abaturage batuye mu gace k'ibirwa bigari twafite ingamba zikarike mu rwego rwo gukumira iriya ndwara kuko yamitsiye ndema yakwira nka covid 19 cyane ko ari indwara yandura abantu bahuye bagize bate urumva byinshi bikomeye bityo nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba ku rwanda se wo mu burundi se wo muri kongo buri wese ndagire n'uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare.
Urakoze cyane Eugene guhamagarira abenegihugu uguhagurukira cyane cyane ku gatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kwituza. Ndakeka yari Rex nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nayo nyine birashobora gukunda. Urakoze. Hama muganga tugarutse kuri ingwara nyine ndakeka wari wabuze yuko ishobora gukira mbega ikiraho mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja aruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyene yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mumuhanuye ni nk'ikintu kingana gute ashobora kwiteka ko yoba yaronse mitende cyangwa yakize.
Oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wose wese agende kwa muganga. Navuze ko umuntu natora nk'umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu.
Ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti ego birashoboka yuko ashobora gukira. Urakoze cyane muganga. Birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara. Mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziriko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyene zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
ingwara zindi zo kurukoba tuvuga ko ziriko ziragabanuka kuko abivuza babandanya baza kwivuza ariko kandi ntawuvuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira nubwo umuntu atorashaka kusubira inyuma karamarojista akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heriki kitwa itaratangura kuvugwa nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane izindi ndwara zirahari kandi abagwaye abivuza bandanya bivuza kandi dutera kamo ko n'undi wese afise ikibazo nimba ari kimenyetso icyo ari cyo cyose abonye ku mubiri wewe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo byerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha
ababagana akenshi indwara zo ku ruhu ariko barasaba ubufasha nk'izihe zigihari muri iki gihe
izindi ndwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergi abagira ama allergi hari abagira izindi ndwara zo kurukoba zindi nk'izi za zona canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura marpes hari abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze indwara zitari ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo bimenyetso
muganga urakoze cyane kumbure utubwira aho abantu bashaka kukwitura cyangwa akanimero bashaka kukuronka ko ukabafasha muganga Berkimase ni he wayo mu gihugu cy'u Burundi
ego nsanzwe ndumuganga avura indwara zo kurukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami umuganga wa Rodoviko Rwagasore Clinic ya Prince Rwagasore ngaha mu gisagara cya Bujumbura ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika Hospital ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe Maison Medicale riri mu Bwiza akanimero bashobora kuntora ko ni nimero 79 599 859 nindwi 857 reka nsubiremo aka kanimero ya 79 599 859 857
ego cyane muramwumvise rero ni muganga Berkimase Ntiyebuwayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara cha Bujumbura ashobora kubafasha mugize akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza cy'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo bashobore kubafasha babwira yuko ariyo cyangwa atariyo muyirinde muyinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro murakoze cyane turabashimiye
ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimira n'abari mu bihinga bw'ivyuma Nadia taha yamfashije ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushobora kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio ijwi rya Amerika site yacu ndayibibutse ni wezitatu@radio.yacu.voa.com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyene murashaka kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza.
It's the MP Records.